Hii ni Radio SBT America. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vya ryimisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Baramukije shuti mwese muduteza amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 8 z'ukwezi kwindwi umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fiden niyo ngabo. Amikoro make ava kukubura matongo niyo ntandaro y'ubukene mu batwa mu Burundi.
Inyezarake kuko urabona ifi yaratituze nkacu rero nk'isani ivu y'amajana 8 ikiro cy'igihumbi na 5. Kiratugoye turashobora kuyirigu ko tutarizuba rikarenga tukajyamuka.
Uwo ni umukenyezi w'umutwa mu ntara ya Ngozi mu Burundi avuga ku kibazo cy'ubukene no kubura ibifungurwa. Uno munsi ku wa mbere niho sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikorera IRAE mu Buholandi iza gushikiriza ingingo ku rubanza rwa General Bosco Ntaganda. Mara imbere yuko dushika kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fidele, ndamutse nabo tuzindukanye muri Afrika. Afrika yarateye intambuko ikomeye mu nzira yo kwemeza ku rwego rw'umugabane amasezerano yo guhanahana ibidandazwa hagabanijwe inzitizi n'amatagisi. Aho ku munsi w'Imana ejo Nigeria igihugu cya mbere gifise abanyagihugu benshi kikaba n'icya mbere mu butunzi kuri uyu mugabane cemeza ayo masezerano n'igihugu cya Benin. Ibihugu 54 kuri 55 bigize umuryango w'umwe bwa Afrika havuyemo Eritrea biza byaramaze gusinya ayo masezerano y'ubudandaji atanzitizi kuri uyu mugabane. Amasezerano yemejwe inyuma y'imyaka 17 y'ibiganiro igihe ayo masezerano azotangura kujya mu ngiro kumbure mu kiringo cy'umwaka umwe. Afrika izobibaye akarere ka mbere gakomeye ku isi mu ihanahana ry'ibidandazwa. Mu mwaka 2022 ubutunzi bw'uwo mugabane bugashobora kuzokwiyongera ku bice 60% igihe uwo mugabane uzofise abantu bangana umuriyaridi umwe n'ibice bibiri. Abimukira baheruka kurokoka igitero cy'indege mu ikambi bari bafungiwemo muri Libya bari mu myiyerekano yo kugarariza gufungura. Inyuma yaho baterewe bombe yahitanye abarenga 50 muri bo, abandi 130 barakomereka bagasaba gukugwa muri Libya. Iyo myerekano yo kwanka gufungura kuri wa mbere izoba igeze ku munsi wayo wa 4 nkuko bavyiganiye ijwi rya Amerika biciye mu buryo bwa telefone. Gushikeje ku w'Imana abo bimukira bari bakwije iminsi 5 baryama hanze nkuko bamwe muri bo bavyivugiye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko rishobora kuzotangura kubimurira mu kindi kibanza mu mpera z'indwi, ariko bamwe baravyiyamiriza bakavuga ko kwimurirwa mu kindi kigo bishobora kubashira mu kandi kaga. Kuri iyo nkuru nyene Papa Francisco ejo ku munsi w'Imana yarasengeye abo bimukira yongera amenyesha kubwo bwicanyi butazokwihanganirwa. Amasengesho yiwe yabaye hasigaye umunsi ngo hakwire imyaka 6 agendeye izinga rya Lampedusa mu manuko bw'Ubutaliyano. Mu kwibuka uwo munsi arahimbaza kuri uyu wa mbere iminsi idasanzwe igenewe awimukira kuri katedrali yitiriwe Petero Mweranda i Roma. Muri iyo nkuka y'imisa biteganyijwe kandi ko yitabwa n'abantu 250 barimwo abimukira impunzi hamwe n'abantu bagize uruhara mu gufasha abimukira. Inkuru ijwi rya Amerika rikesha umumenyeshamakuru wayo i Roma Sabina Castelfranco. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aragabisha igihugu cya Iran ko byo byiza ciyubaye. N'inyuma yaho Tehran yongeye gutangariza ejo kuwa kw'Imana kwigiye kongereza igipimo cy'ubumara bwa Iran y'umukirenze urugero rwemejwe mu masezerano ya nuclear yo mu 2015. Trump yashikirije ivyo haheza amasaha make umushikiranganji wajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo ashikirije kwiyo ngingo ya Irani izoganisha kwikumirwa no kubindi bihano. Ubwongereza nabwo bwaciye bugabisha Iran guhagarika vuba bwango iyo ngingo n'ingingo zose ziteye kubiri n'ivyumvikanyweko. Ubufaransa nabwo ntibwasigaye inyuma bwavuze ko iyo ngingo ya Iran iteye kubiri nayo masezerano. Juan Guaido yitangaje ko ariwe perezida w'imfata kibanza wa Venezuela yashikirije ejo ku munsi w'Imana ku kindi gice cy'ibiganiro bishasha hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe na leta ya perezida Maduro bishobora kuzokwimurirwa i Barbados, ariko ntiyatangaje itariki bizoberako muri ico kibanza gishasha cyo mu mazinga ya Caraïbes inyuma y'ibiganiro bihitiye byabereye muri Norvège. Ibyo biganiro by'i Barbados bizoba bigize ivy'agatatu kuva mu kwezi kwa gatanu. Naye mu makuru y'inkino, umupira w'amaguru mugwi inserukira gihugu wa Leta Zunze za Amerika warayitahukanye igikombe c'isi mu gutsinda Ubuholandi ibitsindo bibiri ku busa. Mu nkino za nyuma z'abakobwa zabereye iriyo mu Faransa bituma uwo murwi utahukana ubugira kane ico gikombe. Abanyamerika babanje gutsinda ibindi bihugu bine vya Buraya ari byo Busuwede, Espagne, Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza mu nzira yabaganisha muri ugo rukino rwa nyuma. Hani Washington, perezida wa Amerika Donald Trump mu butumwa ku rubuga rwa Twitter yarakeje abo bakinyi aranababwira ko Amerika inezerejwe cyane n'ibyo bakoze.
Urakoze Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Uno munsi kwa mbere niho Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ikoreriraye mu Buholandi iza gushikiriza ingingo ku rubanza rwa General Bosco Ntaganda. Sentare rero iza gufata ingingo ku vyaha yari yakurikiranyweko ivyaha vy'intambara n'ivyaha bityoza agateka ka muntu vyakorewe mu karere ka Ituri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inkuru y'idonido turayibaza umumenyesha makuru w'Ijwi d'Amerika mu karere k'Uburayi Venuste Nshimiyimana.
Nyuma y'imyaka irenga itandatu agejejwe imbere y'urukiko na nyuma y'imyaka hafi itatu aburana, ejo isaha neza mu gitondo niho General Bosco Ntaganda azagaruka imbere y'abacamanza asomerwe umwanzuro w'urubanza. Bosco Ntaganda ufite imyaka 46 yavukiye mu Rwanda muri 90 nibwo yinjiye mu ngabo za FPR zarwanya ubutegetsi bwariho mu Rwanda, nyuma aza kujya ku Rwanda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ernest Sagaga cyo mu by'amategeko mpuzamahanga akaba yari n'umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwirahe aratubwira Ntaganda uwariwe.
Bosco Ntaganda ni umuhoze ari umukuru w'ingabo mu mutwe bitaga Front Patriotique pour la Libération du Congo wari hariya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akaba yarakurikiranyweho ibyaha binyuranye kumpanabyaha aho yagejejwe mu mwaka w'2023. Akaba yari azacirwa urubanza ejo uko byatangajwe n'urukiko. Umuntu akazamenya niba ari umwere cyangwa se niba ari ibyaha bimufata muri ibyo ngibyo yaregwaga.
Bosco Ntaganda washakishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ntiyafashwe, ahubwo yaritanze yigejeje ku bwende bwe ku cyicaro cy'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Sagaga aravuga ko bitari bisanzwe.
Nibyo koko, uko yafashwe ntabwo ari ibintu byagiye mu nzira zisanzwe, kuko ubusanzwe urukiko iyo rwifuza gufata umuntu keretse iyo yijyanye ubwe kuko nagira ishoboka, ariko ubundi urukiko rusaba abategetsi b'igihugu arimo umutegetsi bakamufata noneho akaba bamushyikiriza urukiko. Kuri Bwana Ntaganda rero benshi bitaga akazina bita Terminator, we yajyanye muri ambasade ya Leta Zunze za Amerika i Kigali. Nibutse ko ibihugu byombi yaba Leta Zunze za Amerika yaba u Rwanda ntabwo byemerewe amasezerano ya Roma.
Bosco Ntaganda batazi la Terminator ubugenzacyaha bumurega ubwicanyi bwakorewe mu kiliziya ahitwa Savo mu karere ka Ituri. Bivugwa ko haguyemo abantu benshi biganjemo abagore n'abana. Ernest Sagaga aragaruka ku byaha Bosco Ntaganda yarakurikiranyweho.
Yarakurikiranyweho ibyaha byose hamwe iri mu mitwe cumi n'umunani hari imitwe y'ibyaha cumi n'itatu ibyaha byawe byegeye intambara bita kindoge n'indi mitwe itanu y'ibyaha bita ibyaha bikora inyokomuntu cyangwa se crime conformity ibyo rero byo yari amaze imyaka igera kuri ine aburanishwa n'urukiko rw'irahe akaba ari byo ejo azamenya niba hari kumufata cyangwa se niba rumwe
mu mwaka w'2008 Bosco Ntaganda niwe wayoboraga ingabo zishinjwa ubwicanyi bwakorewe kandi ahitwa Kiwanji ahaguye abagera ku 150 abantu bagera kuri 70 n'umwe niwe baje imbere y'urukiko kumushinja cyangwa se kumuburanira Ernest Sagaga
ejo nibwo tuzamenya niba abacamanza bagomba ubundi kwihorera bakagena ibyo bazategeka mu mwiherero ejo nibwo tuzamenya niba icya mbere bamugize bonyari cyangwa kimufata noneho niba ari uko bimeze tukazamenya icyo bamugeneye kera kongera ni uko kubera urukiko rw'irahe ubwo rushobora no guha umuntu yazawe amafaranga ugomba kuvanga mu mitungo ye niyo ifite ayo mafaranga akazafasha abantu bagiriwe bakorewe ibyaha n'uyu muntu nyine
abantu 2,223 nibo bategereje kuzahabwa impozamarira urukiko niruramuka rumuhamije icyaha aramutse ahamwe n'ibyaha akurikiranweho ashobora kuzakatirwa igifungo kigera ku myaka 30 Venuste Nshimimana ijwi rya Amerika Londres
turabaramukije bakunzi namwe banywanye ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Burundi umugambwe APDR ejo ku munsi w'Imana watoye umukandida zo userukira mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka uza umugambwe niwe ubaye wa mbere kugaragaza uzo higanirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eloge Wilikanez
umugambwe APDR ushizeho uzo userukira mu matora ku rwego rw'umukuru w'igihugu umupfaso ni Fidelite Nibigira
Watowe n'umugambwe wa PDR ngo azoserukire mu matora y'umukuru w'igihugu y'2020 n'umufaso ni Fidelite Nibigira n'umudukazi yaturuka muri commune Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yemerejwe mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye i Bujumbura kuri uyu w'Imana ahejeje kwemezwa yashimiye Imana n'abamugomwe
mbere ya byose rero nobanza gushimira Imana rugira byose iyo yashoboje sina muntu wese ari hano na cyane cyane ubwego rwashyizweho rw'abaserukizi bukuru bw'umugambo ya PDR ndetse n'umunyamahoro wese kubona banyizigiye akanyizera ngashobora gushika muri kino kibanza sinoreka no gukengurukira abo bose baba badushigikiye nubwo bataba bari mu mugambo ya PDR mpereye ku banyamakuru bashobora kuza baradukurikiranira hafi mu bikorwa byacu
Umufasoni Nibigira yanavuze uko yabigenza aramutse atowe nk'umukuru w'igihugu.
Ahanini nibaza ko tuzisunga migabo n'imigambi ya PDR isanzwe ihari niyo tuzokorera ko ahanini. Kiye ku masonga nibaza ko ahanini noshimikira ngira ngo ku byo mbona aho abandi bagejeje. Abona ko ngira ngo nta murundi ari muri iki gihugu byose atabibona. Ibikorwa biriko birakorwa. Sibivi tuzotangura bishasha by'iwacu. Tuzobandaniza aho abandi bageze.
Umukuru w'umugambwe wa PDR nawe Gabriel Banza Witonde yavuze ko umugambwe w'uzoja mu matora atabandi bifatikanije mu nani
ibi rero bikaba bitadengi hamana kuko umugambwe wa PDR mu ikoraniro riheruka ryo kuwa 9 Kigarama mwaka 2018 wafashe ingingo yo kuzokwita amatora yose kuva hasi gushika hejuru kandi ari wonyine atawundi bafatikanije ni nakajyo ku mugambwe wa PDR usanzwe ushira imbere ineza y'abakiri bato n'abantu bato bato ko gutangura kwitegura buke buke mu kurondera ingwate caution zisabwa gutyo hazogere twiteguye neza kandi bihagije
banza witonde hari n'ibindi yibukije
umugambwe ya PD wiyemeje ko uzogumari umugambwe uvuga rumwe na leta yitorewe n'abanyagihugu ariko uzokomeza kutavuga rumwe n'iyindi migambwe yose gutyo naho bimeze uko rero tuzoguma dukomeza imigenderanire myiza n'iyindi migambwe mu butandukane bwacu hamwe n'intwaro kuko ariyo demokarasi iramo umugambwe ya PD uzogumana akaranga kawo ko gushira imbere ineza y'ugwaruka n'abantu bato bato gutyo iyo migwi y'abarundi n'abaronka amahigwe yo kwinjira mu nzego nkuru nkuru zifata ingingo ukaheje usanga bakumirwa kubera uburyo busabwa bakabubura
umugambo wa PDR nyene gushika ubu maze kwerekana umukandida azobuserukira amatora y'umukuru w'igihugu ashigaje amezi 10 ngo abe mu Burundi uzogira amahirwe yo kuyatsinda mu mwaka uzazotwara imyaka 7 nkuko ibwizwa nshingiro rishasha ry'u Burundi yakwikira ingo cy'umukuru w'igihugu ku myaka 5 rishira kundwe aya matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'ihumbi 2020 aje nyuma yateye impari anabyara injyane mu mwaka w'ihumbi 2015 Icyo gihe president Nkunziza yitoreje ikindi kiringo bamwe bise cya gatatu ubugihonyanga ibwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha banahamagarira abanyagihugu kukigwanya mu myiyerekano mu gihe hari abasanga cyari cya kabiri bakishimikiza ko mwaka w'ihumbi 2025 ijya mbere Nkunziza ajya ku butegetsi yatowe n'abashinga amateka atari abanyagihugu icyo bikora kuva ashyikiriza ibwizwa nshingiro rishasha mu kwa gatandatu umwaka uheze president Nkunziza abavugizi biwe n'abo bakorana bemanga ko atazosubira kwitoza mu mwaka uza nk'uko batavuga rumwe n'ubutegetsi bayimwagiriza ko yahinduje ubwizwa nshingiro kugira ngo agumane amahirwe yo gusubira kwitoza izindi nshuro zibiri zose Eroje Wilika neza Nairobi Juju ya Amerika
Banywanyi biju ya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe Ichenda, 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 gatanu, rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi kandi amikoro make ava ku kubura amatongo niyo ntandaro y'ubukene mu batwa barabura ico barya ukugene bivuza. Abagabo bigashika bakomoka kugira ntibagwe mu bana. Mwishyirahamwe riharanira agateka k'abatwa bariko barahimiriza bene wabo kugira bijukira ubworozi leta nayo bakayisaba amatongo inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana
gufungura naho ryo barimwe ku munsi ni kibazo gikomeye kubatwa aho bamenyesha ko bararusa no kubwirirwa bakabwirirwa uno mukenyezi wo muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi amenyesha ko ubukene barimwo bubatuma bama bariko barapfukamira abifise kugira barabe ko boronka utwo bahereza umunwa
inyeza arake kurabona ise yarati tuze nkacu rero nkisani yivuya majana umunane ikiro cy'igihumbi na 5 kiratugoye turashobora kuyirigu ko tutarizu bari karenga tukajyamuko imana yadushoboza navyo tukajyu mugeze mu rugo bafite abana benshi ngo babiramudurumbanya ko umutima uguma atesa abantu no munsi bagiki uno munsi barajya cyangwa ejo bongere bajye ngaragashima kavuga ati giye ko namaje kubarondera nzosoromana imboga nteke
ubwo bukene burangwa mu miryango y'abatwa butuma bamwe bamwe batabakomoka uno mukenyezi amenyesha ko atunzwe n'inema y'Imana kuvaho umugabo agiriye
barabata bakagenda umubyeyi agasigaraho yumiwe akazoza yibaza none umufasa ko yagiye yewe nzugaburira abana iki atagarutse naho umukenyeza tsayama agumaho akazogaburira abana kubera zobafasuzoni cyafaswa n'iki n'Imana yo mwizuru kubera arajyama gasenga bwatsa akabyuka gasenga kuko irijya sengeso n'iryo ligaburira abajya abana
ufungura siwo mwitwarariko w'abatwa gusa. Iyo bagwaye barabura ingene bivuza bigatuma bafa ku bwinshi kandi bari basanzwe ari nkehwa nkuko unabishikiriza.
Hari n'igihe bishika ugahashika nimba ari imiti ari mikenya ugashaka nk'umutumwe bagwa nk'agapakinyi kamunyereke utunini nyene. Hamba shaka tita huzi kurande uje woguri iyindi isigaji. Basu muna shata ahokura tabu uje ufishi uchusa anguma anagumare mba njene. Yuko akuta rondo kanyo uchusa anguma anafiri ye mwa honyene.
Mwishira hamge jitaho agateka kabatuko haba menyeshako kutagira itongo atateka bitanga. Emmanuel Nengo alirongo ye amenyeshako baliko barahimiriza abatuko kuita ubworozi. Kanda huwa maze kufijitabira arashimina hamge bagezeko.
Burya iyo wirwa kuza kurimira mu Burundi ari uze huburaburo n'uburamuko wa migihe cyose wama wapfukamye kugira ngo ntakwirukana aho hantu canke ejo ntakwimakaze ariko kubera iyo baba bafise uburyo bukwiye amatongo akwiye bagakora cyo kimwe n'abandi ivyo biragabanuka ko ndabifatira ku ntara nyinshi tumaze kwa tubibonamo aho batatu tumaze guhimiriza bagira uburimye n'ubworozi turi kuyo migambi izotuma nabo nyene bamahamwe bariko barayaga bari kumwe n'abandi barundi bababone yuko nabo ari abantu nk'abandi. Ikibazo raho gihagare buge ntango ya byose ni ubukene bwo kuba bataronkejwe amatongo hanyuma ngo bayakorere baronke uburyo bwo gukorora ibitungwa cyo kimwe n'abandi bituma rero kuko ivyo nivyo bitanga gaciro iyo ufise itongo ukaburima ukabufise inka cyangwa ukabufise impene cyangwa ingurube naho zoba inkwavu burya iyo ufise icyo wigaburira nta gucisha mu ijisho nta ukugaya.
Ikibazo cy'abatwa leta y'u Burundi yaracitayeho gushikaho babashira mu nama nshinga mateka na nkinguza amateka kugira ibazo byabo bimenyekane ku rwego rwo hejuru hakiri kare ariko n'ubu biracari byinshi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kumakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini tuje mu Rwanda dutega amatwi umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe mu karere ka Sekafa ririko ribera mu Rwanda kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turaye turangije.
Irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe mu karere ka Sekafa ririmo kubera mu Rwanda guhera ejo ndi kwa gatandatu. Ikipe ya Green Eagles yo muri Zambia yatsinze Higan FC yo muri Somalia ibitego 2-0 mu mukino wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 7. Umukino wakurikiyeho muri iri tsinda, ikipe ya APR FC yo mu Rwanda yatsinze Proline FC yo muri Uganda igitego 1-0. Ejo ku cyumweru habaye imikino mu itsinda rya mbere n'irya kabiri. Mu itsinda rya mbere, ikipe ya KMC yo muri Tanzania yanganyije na Atlabara yo muri Sudani y'Epfo 1-0 mu mukino watangiye isaa 7 kuri stade National Amahoro i Remera. Nyuma y'uyu mukino hakurikiyeho umukino w'imiguruko wari utegerejwe na benshi hagati ya Rayon Sports yo mu Rwanda na Tupuissant Mazembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikipe ya Rayon Sports yabyitwayemo neza iyobowe n'umutoza mushya Olivier Uvambe itsinda Tupuissant Mazembe igitego 1-0. Igitego cya Jules Urimwengu cyabonetse mu ntangiriro y'igice cya mbere cy'umukino. Kapiteni mushya wa Rayon Sports Eric Rutanga bakunze kwita Kamotela Kamengele asanga gutsinda ikipe ikomeye ku mukino w'ikubitiro ari impano nziza yo guha ikaze umutoza mushya.
Murebye yari match ya mbere kuri coach yadusabye ko twamuha akado twamwakira neza. Urabizi ikipe ifite abakinnyi bashyashya, twagerageje umutoza ni mushyashya abakinnyi bashyashya ariko twagerageje gushyira hamwe tuvuga ko tugomba gutsinda match ya mbere kuko buriya Mazembe ni ekipe ikomeye kandi natwe turi ekipe ikomeye niko twari twavuganye. Twatsinda match ya mbere bikaba byatuma tujya muri competition neza tuyinjiramo neza.
mu mikino yo mu itsinda rya kabiri yabere kuri Stade Huye ibutare Bandari FC muri Kenya yanganyije na KCCA yo muri Uganda igitego kimwe kuri kimwe hanyuma Azam FC muri Tanzania itsinda Mukura Victory Sport yo mu Rwanda igitego kimwe ku busa uyu munsi kwa mbere irushanwa Sekafa Kagame Cup rirakomeza hakinwa imikino yo mu itsinda rya gatatu ni rya kane muri iri tsinda rya kane imikino irabera kuri Stade Muganda y'Irubavu guhera saa 7 ikipe ya KMKM yo muri Zanzibar irahura na Ports FC muri Djibouti hakurikireho umukino uhuza Gor Mahia muri Kenya na Manyema yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu itsinda rya gatatu baraba bageze ku munsi wa kabiri w'imikino guhera saa 7 ikipe ya Proline FC muri Uganda irahura na Higan FC muri Somalia hanyuma isa 9 n'igice APR FC yo mu Rwanda icakirane na Green Eagles yo muri Zambia iyi mikino yombi irabera kuri Stade ya Kigali inyamirambo yari Claude Munyandinda I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye isubizo cyacu yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona Tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye Isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isambirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka ko isorushiriza Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu Mugutangi jambo mubanyagi huguyo yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya Bini kemurizi shabaruni twabo James
Abrice Abrice
nakukunda cyane
Nonyi Records
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vya muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.